mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Iyobora. Kisi hose tui live kuwezi tatu akaburungu radio atuve wa akaburungu.com. Adresi ya atu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio ya atu. Ikaze mkiganiro muri sanga chuno mosi mnateguriwe mkamuge ushikirizwa na Joe Diane nini na hazu.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inondwi yaranzwe n'ibintu bibiri nyamukuru ku gihugu cy'u Burundi. Ica mbere, inama yahuje urwego rujejwe gucungera ingene imenyesha makuru bikora muri ico gihugu CNC, Conseil National de la Communication au Burundi, namwe mu maradio yugawe muri ico gihugu cy'u Burundi. Iyo nama yabaye ku munsi wa mbere w'inondwi yabanjirije ibiganiro bigiye kuzokurikira mu minsi iri imbere. Yatumiwemo amaradio abiri mpuzamakungu, hariyo ijwi rya Amerika muri komurumviriza na BBC y'Abongereza. Ayo maradio akaba yugawe muri ico gihugu mu 2018. Muyugawe aturiwe mu 2015 hatumiwe radio Bonesha FM gusa. Ijwi ry'abanyagihugu na radio television Renaissance zo ntizatumiwe. Ica kabiri caranze inondwi mu gihugu c'u Burundi n'ibiganiro vyahuje ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu n'ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya muri ico gihugu. Ivyo biganiro vyabaye ku munsi wa kabiri vyari bigamije kuraba ingene imigenderanire yahagaze kuva mu 2015 hagati izo mpande zibiri yosubira kunaguka. Inyuma y'iyo nama, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yemeje ko amatati no kutumvikana vyibonekeje hagati y'igihugu ciwe n'umuryango w'umwe bwa Buraya Union Européenne bitakigira ishingiro. Yizeza kubu ivyo bibazo bibwirizwa gufatwa nk'akahise bikava mu nzira. Claude Bouchou nawe ku ruhande rwiwe aserukira umwe bwa Buraya mu Burundi yashimangiye ko ivyo biganiro ari ngombwa. Aha tukibutsa mu kurengana ko umwe bwa Buraya bwahagaritse imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka w'2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazi na muntu no kwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo. Kuva ico gihe umwe bwa Buraya bwarahagaritse imfashanyo bwaha leta y'u Burundi buhitamo kwicisha mu mashirahamwe yigenga n'ibindi bisata vya ONU bikorera muri ico gihugu. Nibihano abategetsi b'u Burundi batahengekanishije kwita ivy'agahutoro basaba ko vyokurwaho. Hagataho amwe mu mashirahamwe yigenga avuga ko hatari bwagere yuko umwe bwa Buraya buvana ibihano ku gihugu c'u Burundi kuko hari bimwe mu vyatumye ico gihugu kitwagwa mu bihano bicibonekeza muri ico gihugu. Ahadutanga karorero k'umuhari map Burundi wandikiye umuryango umwe bwa Buraya usaba yuko ivyo bihano bitokugwa mu gihugu c'u Burundi. Mwikete uwo muhari wandikiye umwe bwa Buraya wasigwe yuko agateka kazi na muntu kagihonyangwa mu gihugu c'u Burundi. Muri isanga y'uno munsi rero tukaba twashimye kuhijambo mwebwe mutwumva muri rya nino kugira ngo mugire ico muvuga kuri ivyo biganiro vyaba ibigiye gutangura hagati ya CNC na bimwe mu bimenyesha makuru bitagifise uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi canke ibigiye kubandanya hagati ya Union Européenne n'u Burundi. Kuri micro nkuko mwavyumvise ni Diane Ninahazwe, ndayipfurije ikaze mu kiganiro cacu mu isanga cuno munsi duhereye ku karirimbo uvugana ku murwi indangakaranga w'intatana mu gihugu c'u Burundi.
Kaburimbo ukura vigitsure abafisi cyakubariye ukaza umva wajya muhimbira cyo mugesera yongirika sha ezumegere oya ntumutinye mubi yage nakibuza murabiza vugana 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 ikiyago niki.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongere ndabahikaze. Nuko rero nkuko nari ndabibabwiye mukanye no munsi tuza guha ijambo mwebwe mutwumva muherereye ijya nino kugira ngo mutubwire ico mwibaza ku bintu bibiri. Icambere n'inama yabaye kuri no wa mbere igamije kurabira hamwe ingene imenyeshamakuru vyugaye mu gihugu c'u Burundi vyosubira kugurura mu batumiwe harimo amaradio atandukanye ijwi rya Amerika muri ko murumva yabongereza BBC ayuga mu 2015 aturiwe yatumiwe n'imwe rudende gusa ryo radio Bonisha FM. Ikindi tuza kubaha umwanya wo kuvuga ko nibiganiro vyabaye hagati y'umuryango umwe bwa Buraya hamwe na leta y'u Burundi bigamije kuraba ingene umwe bwa Buraya bwovana mu bihano ico gihugu c'u Burundi. Uwa mbere twakiriye rero ni Adrien Ikaze.
Ndabumva.
Uherereye Adrien?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Ruyigi.
Mu ntara ya Ruyigi haravugwa make.
Mu ntara ni meza kweri muri komine Gisuru na kapura hariho haragwa tukatekanye kweri nta kibazo.
Umwimbu wagenze neza ko kavura umenga kaguye kare ubwiranije nuko vyahora bigenda nuko ni kino gihe yagwamo.
Nisanzwe ibyo rimwe rimwe mugabo ntacyo biri kironona muri rusange. Yego.
Nuko rero hanyuma ico ushaka guterera ni ku ngingo yahe, ni kuri ibyo by'amaradio canke ni kuri ibyo by'ibiganiro hagati y'umuryango umwe bwa Buraya Union Européenne hamwe n'u Burundi?
Icyo nashaka guterera ni kicyo kijyanye n'amaradio. Musanzwe kweri aha mu Burundi byari byiza yuko amaradio bari bahafatiye ibihano. Musanzwe yotangura gukora kuko n'amaradio risanzwe dufite iyo se yumvikana mu gihugu cyose. Akarorero nka twebwe ni mu ntara ya Ruyigi twumva amaradiyo atarenga ane yonyine. Mu gihe twaba twumva amaradiyo menshi ayo twaba twumva ari ayo bafatiye ibihano ibyo ngibyo za Voix d'Amérique BBC RTA na za Bonesha izo twaba twumva twumva ngaho kuva aho bazifatiye ibihano twumva izi radiyo zikenshi izo za Sanganiro radiyo nkuru y'igihugu radiyo nderagakora na radiyo TV ubundi iheruka kuvuka vuba. Icyo ndashaka rero gusaba leta ni uko vurema yatumye yarukiritse kugura ayo maradiyo yandi yari yafatiye ibihano kuko umusanzwe nk'ayo maradiyo dusanzwe twumva harabi ibisata bimwe by'igihugu dovuga ati adashaka gushyikiriza neza basi n'ibyo agomba kubivuga kagomba kubica hejuru bwa nk'akarorero ko kuri RPA baravuga neza inkuru ukayumva yuko iyo nkuru itomoye neza ata ngorane nicyo aricyo nshaka gushyikiriza kuri izo bijyanye n'amaradiyo.
Radiyo RPA ariko uravuga ngo yarabaha amakuru ikayashika kuko mwayashaka yoyo ntiri mu zatumiwe muri ibyo biganiro byo urabivuga ku ikiga Adrien?
Nibarabe nimba hari kose baba barakoze baburi basi bakuba kubitwa n'ingufu barabe gusa isubire basi yugura nk'uko nk'ikiganiro kabizi umurundi yarasikirije icyiyumviro cyiwe ugasanga ariko yarafata mu iterambere ry'igihugu ariko ubu biragoye kubwira uvuge nta radiyo mbona mvugira abanyagihugu nta RPA yari ihari Nikera sara rero gusaba harika yuko yo yokugura iyo radio.
Hanyuma ga Adrien ayo ma radio hari hayagiye rugara mu myaka itandukanye RP avuze Radio Bonesha FM la radio television Renaissance zozuga mu 2015 ijwi rya Amerika uri kuravugira ko hamwe niyabongeza BBC zugagwa muri 2018 ico mwahombye ayo ma radio ivyo mingesha makuru bitari ku rubuga rw'u Burundi uwo kubaza kwivuga muri maketro bicaye
radio gutarero nka radio Bad America je radio musaza kwera ipugira hanze kandi nshimira nuko ariko ravuga makuru ashaka kuvuga kira ibintu cyane niko nubatse abategetsi bamwe bamwe bakomba kuyifata kandi ngo bakavuga bakabakirageza nko kubona ukuntu botorera basi nk'ukuntu igihugu cyoshobora kumera neza bashaka gusara ko ravuga abategetsi ukuntu bo demokarasi yabo yifashe ubwanwa mu Burundi ariko ndaraba mwese ndabikorera mu Burundi ibijyanye na demokarasi kugira ngo babivuge biragora cyane rwose hari ibintu byinshi usanga bamenyesha makuru kumbure bamwe bamwe bo mu Burundi usanga batinya yego
impande zose ukazisaba iki ari nka hamwe boramuka bongeye gusubira gukora nka mbere yaba uruhande rwa leta yaba uruhande rw'abamenyesha makuru
uruhande rwa leta cyenda rusaba bakomeza ibiganiro kandi ibiganiro bishyirashyika ku ntumbero y'uko amaradiyo ashobora gukora icyo ni icya mbere ku ruhande rw'abamenyesha makuru nabo akanenge baba leta isaba yabaneguye ko baze barabe kumbure leta nabo nyine bagakorere ko kuko hari ikintu usanga leta ishobora kumbure bavuga baba bibona yuko baba ari byiza bakabikorerako
urakoze cyane rwose Adrien ngaho mu Ruyigi ugira umunsi mwiza
yego nange murakoze
ijugi Amerika Washington DC kuri murongo wa telefone turafise Don Divin ikaze ku ijugi Amerika
yego murakoze
uherere hega Don Divin
genere mu Burundi
amajahe
munara ya Cibitoke kitabisa
munara ya Cibitoke yaravugwa make
nkuri n'amahoro turashimye ego
nuko rero uterera ibyumviro ku byerekeye igurwa ry'amaradiyo cyangwa ku byerekeye ibiganiro hagati ya Union Europeenne na leta y'u Burundi
bo ku byerekeranye igurwa ry'amaradiyo mu Burundi ni byiza mbere ibyo natugirira n'akamaro cyane bivanye n'uko amakuru mu bitanzwe atabinyamakuru bihari mu gihugu utanga biragoye kubera ibinyamakuru kimwe kirashaka kumenya inkuru ikindi kitarazimya kikabitangaza mugabo nk'ubu usanga bigoranye biragorana cyane ego ku byerekeranye nabyo ibijyanye n'u Burundi na Union Europeenne genebaza Union Europeenne n'u Burundi ko bitandukanye kuko urumva ni Union Europeenne Europe iri muri Europe Burundi nabwo buri muri Afurika Uburundi ni igihugu cyigenga Europe nayo Union Europeenne nayo nibaze ko nibaza iyo yari Union Europeenne niho byaba ari kuba ari ibintu biteranye ubwoba nayo ndi Union Europeenne na niyo n'Uburundi urumva ko bitandukanye cyane
ni ukuvuga ko ku bwawe ibihano umuryango umwe bwa Buraya wafatiye Uburundi ntaco byigeze byica ku gihugu cy'u Burundi
njye mbona atabirebe kubera ubuzima twari tubayemo n'ubu nibwo tubayemo
ariko hari imigambi itandukanye yahagaze hari ibitandukanye byagiye birahagarara kuko ari amasezerano baba bafitaniye cyangwa imigenderanire baba bafitaniye hari byinshi bicamo by'imigambi yabishikira abanyagihugu cyangwa yaba yija muri leta ikaza igaruka ku banyagihugu Don Divin
bo hamwe ibihano bo bifata bakabikura ku Burundi byo bari byiza mugabo naho babonye bidakenewe naho nyine babarabiretse kubera nta kintu tubona cyahindutse babifashe nta n'iciyongeye
hanyuma kuri ibi by'amaradiyo navyo tubigarutse ko kandi hato hari ico ubona kizohinduka amaradiyo yahagaritse mu ico gihugu asubiye kuhasamirana
oya no kuri amaradiyo kugurugwa yoba byiza mugabo iyo bizovana n'ingingo leta izofata yo kuyugura kubera nka jewe ndi umuntu muto nacho ntangingo no fatya leta ni yabona bikwizo yugura muga kuyugura ni byiza ego
urakoze cyane don divanga ho muci bitoke ugira umunsi mwiza
ego namwe murakoze
ego Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya na muri isanga y'uno munsi turafite na Fabien kuri undi murongo wa telefone Fabien ikaze
Ego murakoze
uherere Fabien
Muciritoke
ca rugombo canke cibitoke ca Bujumbura
Carugombo
uri hamwe na Divin yarahejeje kuduhamagara nuko rero ivyumviro vyawe ku ngingo zibiri ya mbere ni vy'amaradio ya kabiri n'ibiganiro hagati ya Leta y'u Burundi no muryango umwe bwa Buraya
kukintu cerekeye ibigabo vy'amakuru mu gihugu cacu Burundi n'ibintu vyaje bivuye mu gihe cy'amagome cyagombye kuba mu gihugu cy'u Burundi muri 2015 gusa icyo twabona byari byiza kubera ko ubu urabona ko igihugu cyo cyatera kije imbere turavuga yuko amaradiyo kweri biraboneka ko yo yagaruka ariko mugabo akaza ari mu gihe ataje kugira ngo asambure abanyagihugu cyangwa se igihugu ntavuga ku kintu cyerekeye nawe ku muryango wa Buraya
imbere yuko imbere Fabien unkundira imbere yo kuja kuvya umuryango umwe bwa Buraya yavuze ati akaza ari mu ntumbere kudasambura igihugu canke abanyagihugu hari amaradiyo yasambuye igihugu canke abanyagihugu ngaho mu Burundi utugira kutange na karorero
bono kuvuga nk'imenyesha makuru hari ibyandika makuru ari kugira ngo habe imboza butange se basura gutanga amakuru kugira ngo babone yuko ibinyamakuru byabo biriko birafungwa n'abantu bamwe bamwe n'abanyepolitike ntibashobora gukora nk'abamenyesamakuru bati yuko babitegeza kubikora
ucugira kutanga akarorero naho vyabaye n'icavyerekanye
ndavuga nk'akarorero nka n'ikimenyesamakuru nka RPA turaje kijya gihe ari radiyo yavuga amakuru cyane harimo ibintu byo guhuguza mu majambo make
nk'inkuru imwe woba wari wibuka yahugujemo ni ya
utije ko n'isi byabaye tubibona bimwe ariko hariho n'ibindi byabaye bakavuga amakuru atariyo
nk'ayahe
nashe gupresiza nko muri uyu mwanya ndazi yuko ibyo byabaye nta kimunyaze irirere nyine nshobora kuba no kuvuga muri uyu mwanya ariko icyo nzi neza ni uko ibyo byabaye
hanyuma uti ku by'umuryango wa Buraya n'u Burundi naho wumva atakarorero kuko gushikuza wagenza RP ushoboye kuronka
icyo nshobora kuvuga ku muryango wa Buraya bizehageze kuko hajya ngo bati umugani mu Kirundi ngo agapfuni kabagara ubumwe n'akarenge ariko ntawamayikwize ni ukuvuga yuko mugihugu cacu c'u Burundi byari bikenewe ko imigenderanire yongera kuhaba kugira ngo ishobore kuba iri mu bihugu byemewe n'amategeko mu bihugu byo mu Burayi birakenewe cyane kweri ko turabibona yuko bikenewe mu gihugu cacu hari ibitagariyo ibyo twahora dufite ariko umwanya itasagira tukibona yuko biriko birakugwa neza
urakoze cyane Fabien ngaho onye muci bitoke ugira umunsi mwiza uherereye muci bitoke komune ya Hega Fabien mbere yuko ndagusezera
komune Buganda
urakoze cyane bose abanyabuganda bose ubaturamukirize
murakoze
cyane. Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya na muri isanga y'uno munsi. Uno munsi twahaye ijambo mwebwe banyagihugu abakunzi b'ijwi Amerika mutwumva muri rya nino kugira ngo mushobore kugira ico muvuze ku bintu bibiri icambere. Nibiganiro byatanguye ku munsi wa mbere hagati y'urwego rujeje gucungera ingene itangazamakuru ikora mu gihugu cy'u Burundi CNC hamwe n'imenyesha makuru bimwe by'ugawo mu ico gihugu ica kabiri naco nibiganiro byatanguye hagati y'umuryango umwe bwa Buraya hamwe na Leta y'u Burundi mu ntumbero yo kuraba ingene ibihano umwe bwa Buraya bwafatiye Burundi vyovanwaho ku ndi murongo wa telefone ndafise Ezekiel ikaze ku jugi Amerika
ego
uherere
murakoze cyane ko mikaze
uherere Ezekiel
mbere maga mu Burundi neza na neza mu ntara ya Giteka aho bitwa muri commune Giheta
mu Giheta mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politique Giheta haravugwa make
havugwa neza kandi turashima kika mutekano wifashe neza kandi turashima
mweje juduki
acha yezu haye tutugori kabisa niko twese niko twikutira fogo
nuko rero duga ku ijambo Ezekiye
yewe gerageje gushikiriza ko byari ku byavuzwe muri ibyo biganiro ariko baragiranira bagomba kunagura ko bashaka yuko ibinyamakuru byo kuya gukora harimo n'iyo radiyo yanyu ijya Amerika akaba harimo n'izindi radiyo zitaho yuko no byumva ngo biganiye kandi nta migerageza ikasubira gukora yifuza amategeko eto
igihengeri kihari ngaho mu Giheta canke Igitega kubera n'amaradiyo atacumvikanaho nica hega Ezeki
ndabumva igihengeri nicyo habo kuko ibyiga Amerika kwararikura kw'amakuru menshi cyane kandi amakuru meza atomo asanguye atagatoki arimo
hanyuma impande zose leta y'u Burundi indongozi zano maradiyo ashobora kwemererwa gusubira gukora handavuga ijwi rya Amerika ndavuga BBC ndavuga Bonesha FM kuko RPA na Renaissance bo ntibatumiwe mu biganiro icose ari impande zose nicahega Ezekiye nibaramuka batanguye gukora
none baba impako impande zose n'uko bokorera usikorera ku mategeko y'igihugu apana kurengera akarindi ubuntu bagakora bitunze amategeko ama bagashyikiriza inkuru itomodwe neza
ku ruhande rwa leta naho
ku ruhande rwa leta je numva yuko uko biyumvire kwitora ikipe nyine cy'amategeko kugira ngo bavuga yuko nabo bategurira bagakora bisanzuye nk'uko babahaye uruhushya rwo gusubira gukora kandi bagashobora gukora neza bisanzuye
urakoze cyane ngaho muri komuni ya Giheta y'intara ya Gitega ubwira umunsi mwiza
baba rero murakoze cyane
urakoze cyane murakoze cyane ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turafise n'uwitwa Zeyi ku yundi murongo wa telefone Zeyi kaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherereye Zeyi we
merereye muri Kigali mu Rwanda
duga ku ijambo ivyumviro vyawe
ikintu cyo nabashije kubona ko ubuyobozi bw'u Burundi aho burimo bugenda butera intambwe yo kuba atagusubiza ibintu mu buryo cyafite ubushake bwo kugira ngo abarundi babashe kuba bajya babona nyine amakuru yize kandi yanyaye kuko buryo nta bwisanzure buhari n'abanyamakuru ntibasha kugera ku baturage ngo babe babaha amakuru kabona neza ko igihe cyose bazahafungurira ya maradiyo kabasha gukora nta muturage uzajya ubona amakuru ya feke bazajya babona amakuru yuzuye ikindi hariya ku bigendanye no gusubirana n'umuryango umwe bw'i Burayi nabyo ubona ko ni uburyo bwo kugira ngo woroshye imibanire hamwe n'ibihugu byo mu Burayi nyine ku buryo harundi ashobora kuzajya bajyayo byoroshye ikindi n'abo mu Burayi nabo bakaza bakaba bashora imari mu Burundi bizatuma igihugu gitera imbere cyane murakoze
uretse yuko ibyo bihano ku bumwe bwa Burayi atacabuza ko abarundi bavyifuza bakwije ibyangombwa baronswa impapuro zo kujayo gusa harimo bamwe mu bategetsi bari ku bihano kuri ibyo by'umwe bwa Burayi abo batashobora kujayo canke amatungo yabo yari yarafashwe ngira ngo tuzobikurikiranira hagufi twumve ibyo bihano bizovanwaho ivyo ari byo urakoze cyane Zeyi ngaho mu Rwanda ubwira umunsi mwiza
ego namwe murakoze
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye na muri isanga rino munsi turafise na Audrey Joyeux ku yundi murongo wa telefone Audrey kaze
murakoze cyane
uherereye he Audrey
ndi mu bihugu cya Mozambique
haravugwa
Maputo
Maputo ndahabona haravugwa Maputo muri Mozambique
Ya muri Mozambique hari abarundi benshi turakomeye turashima mugabo kenshi tugunda gukurikirana amakuru yo mu gihugu cyacu cyane cyane cy'i Burundi. Ya kubyerekeye kazoza ku Burundi kubu kubera bahinduye umukuru w'igihugu. Ya kandi turifuza yuko twosura mu Burundi bivanye n'uko umukuru w'igihugu aguma dutera iteka majambo aguma dutumiriza. Yaba guhungura ba impunzi zahunze nanjye ndi mpunzi nahunze igihugu. Yaba imensha makuru yeruka kuyaga na leta y'u Burundi ko bosubira mu gihugu gukorera mu gihugu. Ya ibyo nizo twamadukurikirana cyane cyane mu gihugu cya Mozambique.
None ga Joyeux nimba atari banga wewe wahunze ryari?
Nahunze mu 2016 mu gihe hari hameze nabi mu gihugu cyane.
Ego nuko rero hama warubice ku masonga buke kuvuga ati ibiriko biravugwa biradushika biratuhimbara biragira iki izo ngingo zitandukanye uzibaza ku iki muri make?
Yeah, izi ngingo abantu benshi je turayaga n'abari ino Maputo abarundi benshi bavuga yuko hamwe imishobotse ibintu bikabandanya bimeze uku bashobora gutahuka mu gihugu kuko leta ni leta nziza leta mbyeyi leta nkozi izoba ibera igira ituma igihugu kimera neza bivanye n'ibi bihe umukuru w'igihugu yamashaka kuvugana n'abantu bose bashoboye guhunga igihugu bivanye n'igihe kiringo cya gatatu cy'umuhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza bakavuga yuko iyi leta ije yorosha abanyagihugu bose bahunze rero bafite imitima ibabaye bakifuza gutaha mu Burundi. Rero umukuru w'igihugu ashikiriza amajambo ahumuriza abarundi bose bahunze nk'igihugu yabamensha makuru abatari biyumvira yuko bose ba mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Abantu benshi barifuza yuko hamwe yo bandanye ku mukuru w'igihugu ahemeza abantu abenegihugu ati ntagisibya yuko twese twosura mu gihugu cyabo cy'amavukiro kandi turagikunda
Hanyuma bagira ngaho bagacavuga bati ntibashimye ingene mu maradiyo yugawe mu 2015 yari Bonesha FM radio isanganiro yoyo yarasubiye kugura kuva kera radio RPA ijuri y'abanyagihugu na radio television Renaissance mubaha ubutumire harimo Bonesha gusa RPA na Renaissance ntibitumirwe mu nama yo kuraba ingene botezurirwa bakavuga yuko batabishimye wewe uhagaze kuri ico kibazo.
Ya nasomye kuri hari kuri Twitter ya yujya mukuru wa sense nimba ntarabye nabi yaravuze ati igituma twashatse gutumira amaradio make twashatse yuko bimwe byovamo tutangura ku maradio make hamayandi azovamo tuzobikora mu kindi gihe. Rero kuri yo nta
nibaza
yuko
nibaza yuko baba baravye nabi ubwo butumwa ntibwaciye ku rubuga rw'umuvugizi wa Sense ngira na handi wa warabibonye
ubwo
unari mvuze rw'umuvugizi ariko rw'umukuru wa Sense ntabwo ahaciye
sha kwa ari se umarezo ya Facebook cyane sinibuka neza kuba nkunda gukurikirana byinshi.
Wewe ukavuga yuko yo bari ntambwe buke yuguzohava nabo bashikirwa?
Ya ni ntambwe ikomeye kuko amara mbona yuko n'amaradio yose azoha bashikirwa. Iyo ni ntambwe ikomeye kubera umaze kwemera Bonesha twigiranya na RPA umba nize muri zimwe radio igihugu cyane 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 kimwe cyavuga yuko duhumbanya umutekano w'igihugu. Turabishima kabisa.
Urakoze cyane gose Joyeux Audrey ngaho muri Mozambique Maputo ugira umunsi mwiza.
Ego namwe murakoze cyane namwigeye igihe byiza n'akazi keza.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Trace na Faustin ku yindi murongo wa telefone Faustin ikaze ku Ijwi Amerika.
Ubwo murakoze.
Uherere Faustin.
Jewe amasano mbere mu ntara ya Makamba kumine kibago none ni uke mutuganiye akaza gacumbiriye mba mu gihugu cy'u Burundi.
Aho ikibago haravuga ibiki?
Ikibago n'amahoro ashaka zuba gusa.
No mvise mu ntara ya Gitega bo bavuga ko akavura kariko karagwa ari kenshi urumva ni ngira ngo ni ntiyabashikiriye mwese.
ya dishishiriye cyo gusatya abone ko ngomba kugwa mu gafu ya byashimiye yari ngomba kumenya
hanyuma rero duga ku ijambo muri isanga ino munsi wumvise ibyo turiko turayagako
ugume ndabyumvise cyo mwa ko mwa cyo kusayaga ko kubijyanye ibiganiro byabaye umunsi wa kangahe hagati ya leta y'u Burundi n'abaserukira ishyirahamwe ry'umugwa buraya nka jyewe umuntu muto ndabishimye cyane kuko imyaka itanu cyangwa itandatu iheje ishyirahamwe ry'umugwa buraya n'igihugu cyacu cy'ubundi bitumvikana byari bintu biteye agahinda kandi birabaje ariko kuko twumva ko ibiganiro biri kubiraba ndakunga kuko cyane kuko kuva icyo gihe ibintu byinshi byaraparanganye mu gihugu cy'Uburundi ibintu nyine amabiribe ibiciro byaduze by'ibisumo mu Burundi ibintu byinshi usanga ari hatari ngira ngo n'ibiganiro byagenda neza bakumvikana impande zose ibintu bizakiba bigenda neza bije mu nzira ibereye
hanyuma ku kibazo cy'amaradiyo naho
kwaruka twarababajwe uko twumvise amaradiyo ya 15 yarugawe amaradiyo mpuzamakungu n'amaradiyo mu gihugu ariko twumvikiye kandi n'ikibazo cyerekeye n'amaradiyo ku leta y'u Burundi n'abandi n'abarongo ba maradiyo yugawe kuko bagiye babona ibintu biganiye ni ikintu cya perezida cyane tugiye kumva bya biganiro bibereye y'amakuru abereye kuri ya maradiyo twanezerewe hamwe cyoca nabyo nyine mu ngiro tukumva ati baraganiye neza bashyize hamwe ebi maradiyo ya ruguru we twuryoherwa cyane twanezerwa nk'abantu b'abarundi cyane
urakoze Faustin ngaho i Makamba ugira umunsi mwiza
ubwo harundi yari yashaka kubaramutsa
yitwa nde ni defense amahoro ngaho imakamba
ego namahoro namahoro turashima
nawe arufise icuterera
iyo ndasicuterera kweli nukuvuga hajya umwana yakosheje kandi akabona ikosa ryo yakoze ni byiza kubabarirwa agasaba imbabazi ababyeyi bakamuharira rero ko leta yashimye kwiyumvira kuvugana n'abo bantu bose kugira ngo ibibazo bihari hagati yabo bitorege umuti nibaza ko nabo nyene bari kubatumira nabo nyene kuko ibyabaye byarabaye kucigwa kuri bo yarabaye inyigisho kuri bo nibaza ko ivyo bintu bitagisubira hanyuma twebwe ku ruhande rw'iwacu ikindi cyo mbona twaba twarahombye kanini ni ukuvuga nka twebwe ahantu ho tubaye ku mpaka w'u Burundi na Tanzania ko ari kuraraba mu gusuma kenshi dukunda kwisumamo hakurya habe ku byo guca agafaranga ku byo kwandike rero ni ukuvuga ku bihano by'u Burundi bwari bwafatiwe kwebwe byaradukoze ko kanini kuko nko ku mashiringi ntitwabaye ticoroherezwa amashiringi yaciye aduga hejuru cyane bica bidutuma ko umuntu ariko aragenda kurondera amashiringi kugira ngo asinde mo hakurya kuzana nk'agafu cyangwa kuzana ukundi utuboga ibiki uca usanga ari kibazo bizana ikibazo kinini cyane hanyuma ikindi cyo twosaba ni uko bagerageza bakatworohereza kuko nk'uyu munsi uri kuravuga tugomba kujya hakurya ugomba kujya i Tanzania turaronka ingorane nyinshi cyane kumva z'uko bisaba ko nk'ama pasiporo tuyakurikira tukamanza kuzikurikira pasiporo i Bujumbura rero nk'umunyagihugu muto muto iyo ariko arava ngahe makamba ugenda i Bujumbura akurikira pasiporo usanga dukoresheje amahera menshi ugaca ushyira ko amahera y'urugendo rw'imodoka iriho gutwara muri icyo gihugu uriho uri kuragendamo ugasanga n'ibintu birebire cyane ku munyagihugu muto muto atabyiyumva kugira ngo atabyiyumva gishobora ni nacyo gituma kenshi ngaho iwacu uriho kumva ngo abarundi benshi bafatiwe i Tanzania bafunzwe benshi bahitamo kuba ubuzima bugoye bahitamo kugenda batamanje gusaba ibyo bintu bibaha uburenganzira bwo kuva mu gihugu cy'u Burundi bagasindira mu gihugu cy'u cya Tanzania kubera atabugiye dufise duca tubikamo kugenda tugaca mu nzira bitamenyekana izo nzira rero umaze gufatirwa hariya usanga uri kurajya mu gasho ahetse atandatu imyaka ugasanga ni ngorane kuri twebwe
yego icyo ni ikibazo urumva ni ikibazo gitandukanye n'ibyo twari turimo ariko tugarutse kuri ico camaradio naco turacumvise twemeye kuzogerageza tukabitunganya ku ikiganiro tugarutse kuri ivyo vy'amaradio hari hamwe bavuze ngo umwana akosheje bakamuhana ari amaradio ntigeze yemera ko hari kosa yakoze il defense
yego ibyo ndabyumva ariko je nibaze muri ivyo biganiro no kugerageza bakayaga bakerekana hanyuma kuri ivyo byo gutumira bagaca batumira abarongo ya maradiyo bamwe cyangwa ibimenyesha makuru bimwe abandi bakabibagira mu gihe byose bisa n'ibyafatiwe ibihano rimwe nabo nyine bari kugerageza bakabiyegereza bakabereka buke buke mu biyago ataguharira atagushwana bakagenda bukebuke kuko giye niyi umwana akuzi kosa si kenshi umwana ashobora kukwemerera ngo ego naposheje uramushira ahantu ukamwengenga bukebuke ukamwereka ugashira impanuro mu nyuma rahava kabona ati ego umubyeyi nagize nte narakosheje mumbabarire rero nibaza nubundi nabo nyene nibabashira hamwe nabandi babatumire baje mu biganiro babereke bukebuke nkuko leta ari umubyeyi igerageze twibagire ibyarenganye turabe ibiri imbere umuswahili ni wakunda kubiryosha ngo tusahau yariyo picha tugange yajayo
ndiyo urakoze cyane gose Ildefonse ngahonye imakamba ugira umunsi mwiza
yego namwebwe
Hiju gi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya na muri sanga yuno munsi twase na Juif kuyundi murongo wa telefone Juif ikadze
yego ni tokizera Juif
uherere hega Juif
ndi ubujumbura kusaga
kumusaga havugwa make
aramahoro turiko turataha tuva ku mirimo ya misi yose
ivyumviro vyawe
ivyumviro vyanje nuko ariko ari mwashikirije ko kuce twovuga ku biganiro byariko biraba hagati ya guverinoma y'u Burundi na nibi n'amaradiyo yugawe rero byadushimishije kubona koba haboneka ko ajyo kugira ngo dushobore kuronka amaradiyo yacu yari yarugaho tukabona rero ko byoba kuba kuko byadushimisha kuronka amakuru avuye ko kuzamiriza kwifuza kuyumvamo akarorero nk'iyiwanyu ego
uvuga gutyo hari ico mwaba mwarahomvye mutakiyumva ngaho mu Burundi ga Juif
cyane gose cyane gose kubera iyo uriko urakurikirana nk'iradiyo imwe canke zibiri mu gihugu zitagushikiraho ushaka hariho ibibazo heza ngo iwawe usanga zishuba uko wabyifuza cyangwa ukumva ko biciwe ku ruhande mu byo twifuza cyane cyane duhereye ku iyo y'iwanyu yaduhaye umurongo byadushimishije cyane binagaragara ko tubakurikirana bikunze radiyo dose zari zarafunze zo kuguru iyo dushimisha cyane kuko natwe arizo twakunda nizo zashyikira abanyagihugu cyane cyane abatwebwe ugwaruka n'abisumbuye byaheza bikaduha akanyamuneza natwe
turagaruka kandi muri kino kiganiro no kuvyerekeye ibiganiro vyatanguye hagati ya leta y'u Burundi n'umuryango umwe bwa Buraya bigamije kuramya ingene umwe bwa Buraya bwovana mu bihano igihugu c'u Burundi byo vyo biganiro hahe cyo bivuga ko ga kwizera
ico no bivuga ko nuko byoba byabaye mu ntumbero yo kugira ngo hubahirizwe amategeko hongere hubahirizwe ivyumviro vy'umunyagihugu n'iterambere atari nyuma yo kwinyegeza muri ibyo biganiro kugira ngo humbure n'imfashanyo ziboneke ariko bikaba ari ku ntumbero y'uko hubahirizwa agati y'akazina muntu na cyane cyane
ushaka kuvuga iki uvuze ngo byoba byatunganije mu ntumbero y'uko byubahirije agati k'akazina muntu kubahiriza bitihishije inyuma y'imfashanyo ga Juif
gituma icyo ndesha ikintu nabivuga uko nuko harashobora kuba hari ubukene mu gihugu biragaragara si ibyo umuntu arinda bikubwira mu menyeshamakuru hari agashomeri umva igihugu kirakenera ko kuronka ayo mafaranga izo mfashanyo ubwo bwa Buraya nibwo butanga imfashanyo niniya cyane zisumba n'ayandi mashyirahamwe birazi
naho
rero tuvuga tuti byoba by'ukuri ari umutima wugurutse kugira ngo turonke uwo mutekano twifuza igihugu cyacu kajya muri demokarasi nk'ibindi bihugu kaba igihugu cyisunga amategeko cyongera kugakurikiza neza y'umunyagihugu atamurenganya
urakoze cyane Juif ngaho kumusaga mu Burundi kugira umunsi mwiza hanyuma mukurindira ko musubira kutwumva kuri za FM nazi ko mushobora kuba muratwumviriza kuri za shortwave mukadukurikira no ku mbuga zacu zitandukanye
turabashimiye namwe ku buryo mwatwitayeho ama biratuhimbara yaba mwaja muratunganya ibiganiro nk'ibi tukarongo dushikiriza ibyiyumviro byacu.
Tuzohora tugerageza natwe ntibyatworoheye n'umwaka murazi ko twahora tubahamagara cyane mukaterera ibyiyumviro, ariko ibiganiro byacu byose tubitunganya turi mu mihana yacu n'ubu ino muri isanga ndiko ndayikora ndi muhiri wanje. Byumvikana ko hariho n'ivyo ivyo twahora dukora nko kubahamagara cyane tutagikora, ariko igihe cyose turonse uburyo bwo kubikora turabikora.
Murakoze cyane, natwe tubemereye kuzobaha ibyiyumviro byacu.
Murakoze. Ijugi Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kundi murongo wa telefone hariho Venant. Venant, ikaze.
Murakoze cyane.
Uherereye Venant?
Bujumbura, mu Gisagara.
Mu Gisagara cya Bujumbura, iyahe karitsiye?
Muri karitsiye Mutakura.
Mm-hmm. Ibyumviro vyawe, intererano yawe, humvise ivyo turiko turayaga kuno munsi, yugurugwa ry'amaradiyo amwe amwe rishobora kuzoba muri kazoza ka hagufi hamwe n'ibiganiro vyatanguye hagati y'umuryango umwe bwa Buraya na Leta y'u Burundi mu ntumbero yo kurangira ngo umuryango vana mu bihano ico gihugu.
Yagombe.
Mm-hmm.
Nagomba gushikiriza ivyumviro ku bijanye n'iyugurugwa ry'amaradiyo.
Mm.
Bo, iyo ngingo mu nsanzwe twayakire neza gose kuko Abarundi twasigaye umenga turimo mwiza, nta makuru tuba tukimenya. Ariko cyane cyane burya twasaba ko radiyo cyane cyane zo mu gihugu hagati arizo zokugurwa ubwa mbere, kuko nizo zari zumvirizwa n'abantu benshi gusumba izo hanze. Ego, nibaza yuko ni ibintu byiza rwose umukuru w'igihugu yiyumviriye, kuko biriko birerekana impinduka nziza ku bijyanye na politiki y'igihugu cy'u Burundi.
Iyo uvuga ngo umwiza muri ico ngo mwari muri nk'abari mu mwiza muri ico gihugu cy'u Burundi, harimo amaradiyo atari make asanzwe asamira nayo Venant.
Amaradiyo ariko amwe nayivugira ijambo ry'Imana, nta sikiriza ibijyanye na politike. Kandi ikindi nacyo nosaba, kandi yaba yashyize mu ngiro ibikorwa yiyemeje byo kugurura amaradiyo, nuko bagerageza bakareka kubashyira ku igitsure na cyane cyane abamenyeshamakuru kugira ngo bakore bisanzuye batange amakuru koko y'ukuri.
Ayo maradiyo uvuga ngo avuga ijambo ry'Imana ayanze imbere ni nka Radio Maria, hakabaho Heritage n'imbigikora, hakabaho nandi Salamani bano nyene rimwe
nari Zizikiro.
Zizikiro, ayasigaye
hari Zizikiro,
hariho Radio Televiziyo y'igihugu cy'u Burundi, hariho za culture, hariho za radio Isanganiro, hariho izindi zivugira mu ntara, izo zose zivuga ijambo ry'Imana. None
bo hari ama radio amwe nk'ayo uvuze ya culture, amwe yavuga ibijanye n'imiziki, cyane cyane yamamaza abastari, ibikorwa by'abantu bikorera ku giti cyabo, tavuga ibijanye na politiki ku buryo umwe dikigo wese amenya ubuzima bw'igihugu kuri buragenda. Yego, nk'umuntu ntadafite telefone nyine ya koresha ubuhinga bwa none kugira ngo turamenye amakuru asomye mu nzira za Facebook, mu magrupu y'ama WhatsApp, ntashaka kumenya amakuru kabisa. Ni uko gutuma tubayemo muri kino gihe. Mu bisanzwe iyo ngingo ni nziza rwose twarayakiriye, kandi biraryoshye, ahubwo bayishyire mu ngiro n'ingoga kugira ngo natwe dusubire kwisanzura.
Hama impande zose ukazisaba iki ga Venant kugira ngo ivyabaye muri kahise ntibizosubire? Ayo maradiyo uvuga yabwirizwa kuba yayuguruye ntazosubire kugako.
Kwanza ubwa mbere nobanza guhanura abamenyeshamakuru mbaze bagerageze bakore bisunze amategeko y'igihugu, kuko mu bisanzwe abamenyeshamakuru barimwo mu bantu bakwiza inkuru zitari zo kandi zishobora konona umutekano w'igihugu cyangwa ubuzima bw'igihugu muri rusange. Hama Leta nayo nobisaba yuko yotanga umwitekerezo ku bimenyeshamakuru cyangwa amaradiyo kugira ngo akore koko inkuru yisanzuye. Ariko urumva ko nabanje gusaba ko abamenyeshamakuru nabo bubanza gutohoza inkuru neza, bagatanga n'ibimenyetso bibaye ngombwa kugira ngo habaye kutabihurizako. Hama ikindi nacyo nokongera ko nk'ayo radiyo RPA na Renaissance nibaza yuko bazozemerera, kuko bazagereza ko arizo zashyize mu ngiro ibijyanye na kudeta. Ariko kudeta yakozwe n'abantu, nibaza ko baba bayikoze bashaka inyungu zabo. RPA yari isanzwe yarahagaritswe n'ubundi itariki irakora. Hama abasirikare nibo bagiye gutora abamenyeshamakuru muhira icyo gihe bibana ari kuri radiyo, ariko ndabizi ingene biriko biragenda. Nibaze rero yuko iyo ngendo yo hagarara kugeza ubu kugira ngo Abarundi tubeho mu itegerezo cyane cyane burya dukeneye natwe kushikira aho tugeze mu byo ubuzima bw'iterambere bamwe bene igihugu cyangwa igihugu muri rusange kugira ngo natwe turonke agateka nk'abandi.
Urakoze cyane rwose Venangaho onye mu Burundi Bujumbura, ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane namwe.
Jigi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turase na Eric Gashaka ku yundi murongo wa telefone. Eric Kaze,
mwiriwe.
Guherere he Eric?
Herere I Bujumbura.
Intererano yawe ijambo ni rwawe.
Yewe icyo nagomba gushikiriza ubwa mbere na mbere twoshima yuko biyumviriye yuko ibinyamakuru byari byahagaritswe bidasubira bikugurura. Navuga ntintambwe ishimishije mu Burundi. Hama navuga nti babandanye kugira tubandanye turonka amakuru. Kumbe ngo hariyo baravuga yuko hari ibimenyeshamakuru byoba bitatumiwe hamwe byoba ari byo ko baragahaze. Ko nkabona yuko byakosorwa hamwe ibimenyeshamakuru byose byahagaritswe bitumigwa bakarabira hamwe ingene twosubira kumva amaradiyo yose nk'uko yasamirana uko byahora.
Nivyo ibimenyeshamakuru byose ntivyatumiwe mu vyugawe mu 2018 ijwi rya Amerika na BBC vyaratumiwe. Ivyugawe mu 2015 bituriwe RP ya na Renaissance ntivyatumiwe, hatumiwe Radio Bonesha FM yonyene.
Nisho rero nariko ndavuga yuko vyotumigwa vyose kugira baganire bose. Ego tusubire kumva amaradiyo yose uko vyari biri niho hoba bimeze neza. Ego hama kuri ivyo navyo vyuko hosubira kuba imigenderanire myiza y'u Burundi niyo niyo RPN. Ego naco nyene n'ibintu vyiza cane turakeneye kubona hasubiye ibihano bikapfa ku Burundi. Ego hagasubira hakaba ibiganiro ku buryo imigenderanire isubira kuba myiza y'u Burundi n'ivyo bihugu bindi. Ego
Ego urakoze cyane Eric ngaho I Burundi, ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze namwe.
Ijwi ry'Amerika Washington DC turase na Edouard ku yundi murongo wa telefone. Edouard, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Ego intererano yawe ivyumvira umwanya ni rwawe.
Bavuga yuko ari nakajyo keza aho leta yifashe ingingo nziza kugira ngo mwese aho byose bikore kuko yateranye mu iterambere. Ego ariko abita yuko yaba umunyagihugu yaba umunyeshamakuru yaba n'uwo munyepolitike bose baharonkera inyungu kuko amakuru meza atanga nize umunyagihugu agatanga ibyubaka hanyuma umwe niwe agaja mu iterambere abasigaye bose bagakora badateganya imitego aho kuganira. Ibiganiro ni byano bituma yaba isi yose canke haba mu muryango hose iyo hari kumvikana ibintu byaba bigenda neza.
Urakoze rero, ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze namwe.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari muri Sanga Leonce, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherere he Galeon?
Ngende ndenda Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Haravugwa amakinga aho Nairobi muri Kenya.
Ndenda kuvugwa amahoro no kuri Imana turashima, turashima Uwiteka.
Ego. Ego duka ku ijambo rero muri isanga rino munsi wumvise ibyo twashimikiye. Ego
na cyane cyane nagomba kumikire ku bijyanye no kumigenderanire y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya bijya ukuri hamwe byoca mu ngiro vuba imigenderanire igasubira kugenda uko yari imeze. Ni ukuri u Burundi bwoba igihugu cyiza cyane kikaba nyabagendwa nk'uko cyagendwa kera. Ni kuvuga nama ONG ndibaza yoca asubira akugurura hanyuma abantu urabona abantu benshi baramara amashuri bakajya muhira bakicara ariko hamwe hari ama ONG ni kuvuga abantu boronka ubugiri bakaronka aho bisimamo bakaronka ibintu bike bike bikaza biraduka buke buke. Ama ku bijyanye n'amaradiyo narijyanye nibyo narabikengurutse cyane narakengurukiye ikindi cyiza cyane nyakubahwa perezida wacu yashyikirije akavuga yuko ikigo kogira inama y'imenyeshamakuru n'amaradiyo yugawe kuko atamaradiye cyane ibinyamakuru mu kuvuga ntigishobora kumenya igihugu cyacu ahantu cyoba kigeze mu iterambere mu bijyanye n'ubutunzi ubutungane ibiti byose urumva ko ahanini hano ibintu byose bishyigikiye ku binyamakuru no ku biganiro.
Urakoze cyane rwose Lawrence ngahe Nairobi muri Kenya kuri ibyo byiyumviro byawe, gira umunsi mwiza.
Mumerege neza namwe n'abarundi bose, ndabaramutsa cyane.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turasi na Gerard ku yundi murongo wa telefone. Gerard, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Uherereye Gerard?
Yemerere ngampere muri Congo mu burengero bwa Kivu ahantu bita mu Remera.
Havugwa amakinga mu burengero bwa Kivu. Ntimukunda kuduha amakuru yanyu?
N'ukuri n'umutekano ameze neza, kandi turakenguruka. Gusa ijwi rya Amerika ntitukiyumva kubera turatwumva duciye ku murongo w'Uburundi, none ubu ntigifata. Tujya tubisoma ku rubuga Facebook, none tujya tubakurikirana.
Ego, ni ukwihangana, ingira ngo ikibazo kizokemurwa vuba.
Nanagisomye ku rubuga umenga mwari mwabicishije ko yuko ibimenyeshamakuru ngo biriko biravugana nyambari na sense. Nagisomye nabirabutu.
Duga ku ijambo, ni nacyo gituma wadusabye kuguhamagara kugira ngo uterere ibyumviro kuri ayo makuru atandukanye.
Ego prema jena abisomye nasomye gata ikintu cyambere. Kwanza nashimye kumva yuko amaradiyo n'ibimenyeshamakuru bigomba bisubire bikore, kuko ubisanzwe amakuru ntukiyaronka atari umuntu ajya kuri Facebook. Ubu bisanzwe nshobora kumenya inkuru ziko ziravugwa mu karere cyanke mu bindi bihugu. Mu bisanzwe kabisa Imana bicanye, kuko bisanzwe nka tebo n'abajene nk'abantu babatama mu bisanzwe ntashobora kumenya ati ubu isi geza hari mezi kukubera iki. Ntabwo nta buryo bwo kujya ku ma Facebook ma WhatsApp bakoresha. Cyabisa bati bwa abajene atiyo turi kuri karate nyene abazihe atabye bakurikirana utanga atari byiza bwana. Cyo nusaba kurema ndashimiye kwanza leta yacu y'Uburundi, kuko yiyumviriye ati amaradiyo asubira kore, hanyuma n'imigenderanire hagati y'Uburundi n'ubu bwa Afurika bisubire binaguke. Vrema icyo ni icyumviro cyiza cyane, byanangiyeho nk'ibisoma ku rubuga.
Urakoze cyane Gerard ngaho muri Congo Kivu, ugira umunsi mwiza.
Ego natwe turakengurutse kuba mwaduhamagaye mukatuvugisha.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turiko dusa nk'abasozera mu isanga y'uno munsi. Turafise Jean de Dieu kundi murongo wa telefone. Jean de Dieu, ikaze.
Murakoze cyane.
Uherereye he Jean de Dieu?
Narereye mu gihugu cy'u Rwanda mu nkambi ya Mahama.
Mu nkambi ya Mahama. Uri umurundi? Yahunze.
Ndi umurundi.
Wahunze ryari?
Muri 2015.
Nuko rero wumvise ibyo turiko turavugana kuri uno munsi, ubyumvira kwiki nk'impunzi?
Ya, ndetse ndabyumvira ko kubijyanye abijya biganiro bigiye guhuza Europe na leta y'Uburundi. Njyo babyita cyane kugira Uburundi bwongere kuba bwo kwitegwa n'amakungu, hama maze kwitegwa n'amakungu amahoro nayacaba menshi mu gihugu, atwe impunzi tugataha tunezerewe cyane, kuko tuba tubona ko ibintu byasubiye ku murongo. Ko babitanguye bobinyarutsa, hama mpunzi natwe tugatangura kumenya aho bintu bigeze, hama tugataha tuvuga ati igihugu kiraterereye nta ngorane.
Ari nk'amwe ibyo biganiro wewe byoba urifuza ko byoshimikira kuki bikavyariki?
Ya, ibiganiro byinshi tujya byashimikiraho nk'uko leta y'u Burundi yari imaze iminsi narafatiwe ibihano nyine kubera ibijyanye bya politiki byabaye muri 2015. Nuko bikuriraho bijya bihano byobaho, hama bakongera bakayishyira muri sisteme yo kuba yokongera igirirwa amahirwe yo kuba hari iterambere ryo kuva mu gihugu, hama n'ingenzi zikaza mu Burundi cyane ba mukerarugendo kubera igihugu kiba cyamaze kuzamo amahoro cyane.
Ivyo bibaye uriteguriye gusubira mu gihugu cawe c'amavuko bwa Jean de Dieu? Nimba atari ibanga
ndibaza nta kibazo, kuko ni igihugu cyanyibarutse kandi ndagikunda cyane, uko kuba mu buhungiro ntibinedure.
Urakoze cyane rwose Jean de Dieu ngaho i Mahama mu gihugu cy'u Rwanda, ugira umunsi mwiza.
murakoze cyane namwe.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Trace na Olivier ku murongo wa telefone wundi. Olivier ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye Olivier?
Kigali mu Rwanda.
Kigali mu Rwanda. Intererano yawe vyumviro
kuri ndewe ni byishimo cyane kuko igihugu kiri gutura mu mahoro mu mutekano kiri kongera kwigarurira ubutunzi cyari cyaratakaje cyangwa se ibyo cyari cyarabuze. Kuri ndewe no ku bandi wenda bakunda isi cyangwa se bakunda Afurika no ni ikintu gikomeye cyane. Abarundi bafite amahoro bafite ubutunzi natwe tuba dufite ubutunzi. Niyo mpamvu tugomba kubyishimira cyane tukanasaba ko bakomeza bagashyigikirana bagakomezanya mu mutekano mu butunzi natwe mu Rwanda wenda tukabona amahoro ku byo twajya tugera twakongera kugira amahirwe yo kongera kwinjira hariya tugahahirayo. Twarahombye cyane kuba ubu ngubu tutagihahirayo bitewe n'umutekano muke cyangwa se no kutumvikana twagiye kuba. Ariko ubu ngubu niba perezida uri ubu ngubu ashaka gushyira ibintu ku murongo akongera akagarura umubano akongera agashaka ubushuti mu yandi mahanga, ni ibyishimo kuri twebwe no kuba Nyafurika muri rusange. Kuko cyaba twarahahiranaga ariko ubu ngubu ntitugihahirana bitewe n'ibyabaye. Ariko ubu ngubu niba ashaka kugira ngo ibintu byongere bisubiremo neza abantu bamushyigikira noneho amahoro muri rusange agahinda. Turifuza ko mwazajya muduha amakuru uko bigenda. Twigeze kubona inkuru mwahategereje mu minsi yashize bavuga ko abayobozi bahuye b'igihugu cy'u Rwanda ariko ntitujya tumenya neza aho bigeze ubu ngubu.
Barahuye nibyo, hari undi mubonano wari utegekanije ko uzoba hagati y'abashikiranganji babiri bibajije imigenderanire ku ruhande rw'u Burundi n'u Rwanda. Ikizoba muri iyo co gihe cose tuzoza turakika bamenyesha. Olivier,
turabashimiye cyane kuko twishimiye n'ukuntu bongeye kongera kugarura ibitangazamakuru nk'ijwi rya Amerika BBC kongera kubyemera ko byakora ku butaka bw'u Burundi. Kera kumbaga amakuru menshi cyane ariko abanyarwanda ari nk'abarundi twese tuvuga ururimi rumwe kandi twese turi bamwe. Twongeye kwishima ko bongeye kubakira mukongera mugakora ku butaka bwabo. Muzamutegezeho byinshi natwe turushaho kumenya amakuru yaho kuko tuba dufite n'imiryango.
Urumva ibyijwi rya Amerika vyovye na BBC ntibaratangura kwemererwa gukora ariko ibiganiro vyo biraharingira ni mu misi iri imbere.
Turabashimira kubw'umurava mukorana urukundo. Muzajya mutegezaho byinshi cyane aho tungo turiteguye no kujya duhuzaho urushinge kuri radiyo ibyijwi rya Amerika.
Urakoze cane Olivier ngaho onye mu gihugu cy'u Rwanda.
Ndishimye cyane kuba munyakiriye kandi ngitsindiye mu gihe ko muzanyakiriye.
Urakoze. Ni twisiguye ku bakunzi b'ijwi rya Amerika n'ureka ndabivuge mu gusozera kino kiganiro. Nshuti bakunzi bacu, ibiganiro vyacu kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uhera tubashikiriza turi mu mihana yacu. Murumva ko atari coroshe gutunganya ikiganiro cose wenyene ku matelefone y'abantu bangana gute, ibyuma bikakugura bikagira iki. Nico gituma kenshi tutabahamagara. Uburyo tubahuza n'abatumire bacu n'amagendera dukora kugira ngo dushore kubikora, ariko igihe cyose turonsa kanya ngo tubatelefone tuzoza turabikora. Olivier,
Imana izajye ibakomeza kandi ibahe imbaraga kandi mukomeze mukore inkuru zicukumbuye ziri mu buhanga bukomeye cyane.
Urakoze cyane rwose.
Mama
Marco. Akariyo ni kuri Olivier duce dusozera kino kiganiro muri sanga cuno munsi mu mvise cha igishimikiye kuvyumviro vyanyu ico mugo namwe bwe mu mvije rya Amerika ku bintu bibiri. Icambere, inama yabaye hagati ya CNC hamwe n'ibinyamakuru bimwe mu gihugu c'u Burundi bishobora kwemererwa kongera gusamirana kuri ubwo butaka. Munyamakuru vyari muri iyo nama yibanze harimwo ijwi rya Amerika na BBC yabongereza izo zuga mu 2018. Ku rundi ruhande harimo kandi imwe mimenyesha makuru bitagifise uburenganzira bwo gukura muri ico gihugu. Muri ivyo harimo radio Bonesha FM yuga witiriwe mu 2015, niyo radio yonyene muzugawe zitiriwe mu 2015 zatumiwe muri iyo nama. RPA na Radio Television Renaissance ivyo ntivyatumiwe. Ayandi yatiriwe mu 2015 yoyo yarasubiye kwemererwa gukora haraheze igihe, muravyibuka. Ikindi twashimikiye ko muri kino kiganiro cari co mugona ku biganiro hagati ya Leta y'u Burundi hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya, ibiganiro biganije kuzora bingene ibihano ubwo muryango washize ku Burundi vyovanwa. Kuri micro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe, ni kiganiro nabateguriye nongera ndabashikiriza ndi muhiri wanje muntumbero yo kubandanya kwirinda ikiza cha virusi ya corona namwe tubipfurize ko mubandanya mucirinda ho muri hose naho ubutaha mugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu
Nuru saku abantu bagwana kenshi bivuye kurubugu ukaza umba kwejya ngo ujya muhimbira yongira ikijerusha eh umwa kadadaza nunda kadadaza akaburamwo umuti mumenetse vugana 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 ikiyago nikindi
utavugana